Tubashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Faustin Twagiramungu higeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda muri leta ya mbere ya FPR Inkotanyi mu 1994, yitabye Imana. Yashengeye ku myaka 78 akikujwe n'umuryango yango wiwe iburuseri mu Bubiligi.
Gihe cyari gikomeye cyane, aho leta yari iriho itemeraga abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda. Aravuga ati, abo ni impunzi zagiye hanze, tugomba kubakira.
Uyu ni Noble Marara, yari umusirikare muri FPR Inkotanyi. Inyuma y'umwaka umwe umupaka wa Nemba Gasenyi uhuza u Rwanda n'u Burundi ufunguye, ababa mu micungararo yawo bavuga ko bataremererwa gusubira guhanahana ibidandazwa nk'uko byahoze imbere ya 2015. Navyo twari bateguriye, tunabafitiye n'amakuru yo mu by'intambara ya Hamas na Israel. Turambura mu kanya isasi. Amakuru yacu no mugoroba tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Israel yemeza ko yakajije ibitero muri Gaza. Igisirikare cha Israel kivuga ko uno munsi kuwa gatandatu cagavye ibitero birenga 50 mu gisirikare citwa Khan Yunis kiri mu buseruko bwa Gaza. Ni ibitero Israel ivuga ko yagavye ikoresheje inzira zo mu birere, mu mazi no ku butaka. Israel yemeza ko mu buraruko bwa Gaza naho nyene yahagavye ibitero. Igisirikare cha Israel cigamvye ibitero casubiye kugaba muri Gaza inyuma y'indwi ya gahengwe k'intambara Israel na Hamas byari bimazemwo. Abategetsi ba gisirikare muri Israel babandanya kuvuga ko inyuma y'iminsi ibiri yako gahengwe muri rusangi bagavye ibitero birenga 400 muri Gaza. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Gaza bugasigura ko ibitero vya Israel vyahitanye abantu 184. Israel ntacivuga kuri ivyo bitigiri. Hagataho umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Siria yavuze ko mu bucagucagu bw'uno wa gatandatu Israel yagavye ibitero mu micungararo y'umurwa mukuru wa Siria Damas. Ibimenyeshamakuru vya leta muri Siria vyatangaje ko igisirikare cico gihugu carashe misile nyinshi za Israel kandi atanakimwe ivyo bitero vya Israel vyononye muri Siria. Ano makuru ntaco Israel irayavuga ko. Tuve muri Israel tuja muri Somalia, yakiriye neza ingingo ya ONU ivanaho embargo yari yarafatiwe ico gihugu mu 1992 iziririza kurungika muri Somalia canke kudandaza ibigwanisho muri rusangi ku mpande zitandukanye dukanye ziri muri ico gihugu. Akanama ka ONU kajeje umutekano kavanyeho iyo ngingo ejo kwa gatanu. Mu tumwa bwaciye kuri televiziyo ya leta, president wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed yishimiye ino ngingo agira ati, ubu igihugu cacu kiridegemvya mu kugura ibirwanisho vy'ubwoko bwose cifuza. Reka mpumurize ko ibigwanisho bizoba biri mu minwe ya leta yacu bitazokwigera bibera ikibazo abanyagihugu canka makungu. Mu itangazo urwego rw'igihugu rujeje umutekano n'iperereza muri Somalia rwasohoye, nago rwavuze ko ingingo ya ONU ije hageze kuko Somalia iri mu rugamba rwo gutuza umurwi w'iterabwoba wa El Shabab umaze imyaka 16 uyihanze. Leta ya Somalia yari maze igihe kirekire isaba ko ivanwa burundu muri embargo yibuza kugura ibirwanisho vy'ubwoko bwose yipfuza. Naho embargo yo kugura ibirwanisho vy'ubwoko bwose yavanyweho kuri leta ya Somalia, ONU yategetse ko ataruhande na rumwe rwemerewe kudandaza canke kurungika ibirwanisho biurungikira umurwi w'iterabwoba wa Al Shabab canke izindi mpande zihungabanye umutekano wa Somalia. Mu 1992 ONU niho yafata ingingo ibuza muri rusangi idandazwa ry'ibigwanisho ku mpande zitandukanye zo muri Somalia. Ariko uko umwanya wagiye uritera nikiyo ngingo yagiye iratezurwa buke buke guki inzego za leta zemererwa kugura ibigwanisho, ariko bibanje kurimburwa no murwi wa ONU warujejwe ivyivyo bihano. Uwo murwi wari ufise uburenganzira bwo kwankira Somalia kugura ubwoko kanaka bw'ibirwanisho bicira umuriro. Inama igira 28 ishamwe mpuzamakungu ONU COP 28 irabandanya kubera I Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Vice President wa America Kamala Harris mu ijambo yavuze yemeye ko Amerika igiye gutanga imiliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika zizoja mu kigega kijejo gusurumbusha ibihugu bihura n'ihindagurika ry'ibihe kandi ataruhara vyagize mu kurungika ivyuka vyonona ibirere. Ico kigega citwa Fonds Vert pour le Climat. Kamala Harris yagize ati kw'isi hari abasubiza inyuma intambwe tugezeko, hari abategetsi batemera ivy'ihindagurika ry'ibihe, hari abategetsi babangamira imigambi yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, eka hari n'abategetsi bayovya mu gutanga amakuru atariyo kw'ihindagurika ry'ibihe. Amafaranga Vice President wa Amerika yemeye ko azotangwa abwirizwa kwanza kwemezwa n'amashinga mateka ya Amerika ni mu gihe abashinga mateka bose badashigikiye ko Amerika yoterera muri ico kigega cemeje gushigikira ibihugu bihura n'ihindagurika ry'ibihe. Amerika yemeye kandi kuvavanura n'amahinguriro atanga umuyaga nkuba hifashishijwe amakara. Ivyigwa vy'abahinga mu vy'ibidukikije bivuga ko inganda zikoresha amakara mu guhingura umuyaga nkuba zize imbere mu zono na cane ibidukikije. Umushikiranganje jeje umugenderanire ya Amerika Nanti Makunga Anthony Blinken nawe mu ijambo ryiwe yavuze ko ihindagurika ry'ibihe ari ryo riri inyuma y'ikena ry'imfungurwa. Havuga ko mu 2050 amatohoza yerekanye ko imfungurwa zizoba zikenewe zizokwiyongera kugera ku bice 50%, mu gihe ihindagurika ry'ibihe rizotuma umwimbu ugabanuka kugera ku bice 30% muri ico kiringo nyene ca 2050 atagikozwe. Ano makuru yose habagezweho ijya nino ku isi ku ijuru rya Amerika n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijuru ry'Amerika tukongere tubahikaze. Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda muri leta ya mbere ya FPR Inkotanyi mu 1994 yitavye Imana. Yaguye I Bruxelles mu Bubiligi afise imyaka 78. Umwe mu bo mu muryango wiwe yabwiye Ijuru ry'Amerika ko uno munsi kwa gatandatu Faustin Twagiramungu yari yavyutse akomeye ariko akumva naniwe, yashengeye akikuje n'umuryango wiwe. Ibindi kuvyamuranze na mugenzi wacu Venus Tashimima.
Bwana Faustin Twagiramungu yatabarutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya kabiri Ukuboza I Bruxelles mu Bubiligi, nkuko umuryango we watangarije Ijwi ry'Amerika. Nyakwigendera yabyutse ari muzima ariko akumva ananiwe, yaruhutse akikijwe n'umuryango we. Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe muri leta ya FPR Inkotanyi yashyizweho mu mwaka w'1994, yari yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro byaje kugera ku masezerano ya Arusha. Izina rye ryari ryanditse muri ayo masezerano nk'uzaba minisitiri w'intebe w'inzibacyuho. Noble Marara wari umusirikare w'Inkotanyi icyo gihe yibuka Twagiramungu nk'umuntu waranzwe no guhuza Abanyarwanda.
Faustin Twagiramungu ikintu gikomera cyane muri jyewe mwibukiraho ni ukuba yarahagaze hagati y'igihe cyari gikomeye cyane aho leta yari iriho mu Rwanda itemeraga Abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda babita abanyamahanga. Aravuga ati abo ni impunzi zagiye hanze ziragarutse, tugomba kubakira kandi ntabwo twagira amahoro tutabakiriye nk'Abanyarwanda. Ati ibi ni ibinyoma byo kubita abanyamahanga, kubita ko ari abagande ntabwo ari byo, ahubwo ni Abanyarwanda b'impunzi. Tugomba gushaka igisubizo cyahuza Abanyarwanda bose muri rusange. Ayo ni amagambo yakoresheje mu gihe yari ari mu bubasha bwo kuyobora ishyaka yayoboraga. Yabigiriyemo ibibazo byinshi cyane, leta yari icyo gihe nayo iramubangamira, ariko yakomeje gutsimbarara ko atareba ubwoko ahubwo areba abanyarwanda igihe nandi umunyarwanda yari itarabaho yingiye leta y'uyu munsi ivuga.
Faustin Twagiramungu yumvikanye kenshi ku maradiyo mpuzamahanga avuga imigendekere ya politiki yo mu Rwanda yakunze kumvikana mu kiganiro Imvo n'Imvano kuri BBC kimwe n'abandi banyapolitiki bakuru b'u Rwanda ari Yusuf Mugenzi baganiriye aramwibuka nk'umunyakuri.
Venuste mu biganiro gye nakoranye n'abanyapolitiki b'u Rwanda navuga ko Twagiramungu yari umugabo uvugisha ukuri waharaniye ukuri kugeza yitabye Imana n'umuntu uhagaze ku kuri. Ndibuka umunsi adida turi mu kiganiro arizwa n'abantu be bishwe muri Jenoside Faustin yatakaje abantu barenga 40 azira bazize imikorere yo kuvugisha ukuri kuko atumvikanaga icyo gihe na leta yari hari ari kuki yashakaga ne demokarasi indacyo haraniraga kandi yitabye Imana haranira demokarasi. Yari intwari kandi azibukwa mu mateka y'u Rwanda nk'intwari w'umuntu w'abandi bavuga ngo ntabwo apfandi ijambo kukintu yemeraga ko ari ukuri. Twagiramungu ntabwo yashoboraga guhinduka na gato.
Faustin Twagiramungu wavukiye muri komine Gishoma mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu yabaye mu babyukije ishyaka MDR muri 1991 yariyobora kuva muri 1992 kugeza avuye mu Rwanda mu mwaka w'1995 atabarutse yayoboraga ishyaka Rwandan Dream Initiative ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera mu buhungiro.
Inyuma y'umwaka umwe umupaka wa Nemba Gasenyi uhuza u Rwanda n'u Burundi upfunguye, ababa mu cungararo yawo bavuga ko bataremererwa gusubira guhanahana ibidandazwa nk'uko vyahoze imbere ya 2015 imipaka itarugarwa. Ibindi numenyesha makuru Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Uyu mupaka uherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera ni mu birometero bisaga 60 uvuye mu mujyi wa Kigali. Uyu mupaka wafunguwe mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, kugeza ubu abawunyuramo bemeza ko ubuhahirane butarasubira mu buryo nk'uko byahoze mbere y'uko ufungwa. Ukigera kuri uyu mupaka ubona imirongo ku idirishya ry'abashinzwe binjira n'abasohoka ku mpande zombi bareba niba ibyangombwa by'abifuza kwambuka byuzuye. Abinjira bose berekana ibyangombwa by'inzira bizwi nka passport, ababishinzwe bakabanza gusuzuma niba byuzuye bakabareka bagatambuka. Abakora ku mpaka wa Nemba babwijwe rya Amerika ko abagenzi bagira kuri 700 aribo bambuka uyu mpaka ku munsi bajya cyangwa bava mu Burundi. Gusa aba bayobozi bavuga ko muri ibi bihe bisatira impera z'umwaka abambuka uyu mpaka biyongereye, ubu bakaba bagera ku 1000. Mu mwanya namaze ku mpaka nabonye abagenda biganje mu bakiri bato cyane cyane urubyiruko. Uru rujya n'uruza ruje nyuma y'imyaka igera kuri 7 ubutegetsi bw'u Burundi butumvikana n'ubw'u Rwanda, aho abategetsi b'u Burundi bashinjaga ubw'u Rwanda gushyigikira bagerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko nta ruhare rwagize muri ibi bikorwa. Kugeza abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko bifuza ko bajya basabwa ibyangombwa nk'ibyo batangaga mbere. Aba baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika basobanura ko abaturiye hafi y'umupaka mbere basabwaga kwambuka bakoresheje irangamuntu, ariko ubu bose basabwa kuba bafite passport, ibintu bemeza ko bibagoye.
Rohejwe hagashyirwaho uburyo bw'irangamuntu nk'uko tujye Uganda byaba byiza kurushaho, kuko laissez passer cyangwa se passport bigurwa amafaranga menshi.
Amafaranga ya passport cyangwa amafaranga ya laissez passer haribamo batayafite, kandi yarafite umuryango hariya, yarafite akabusiness yarukora hariya.
Ubuzima nyine baba bugenda gake gake bitewe n'uko batadukomora ngo tuze tugenda ku buje tubisanzwe nk'uko byahozeho kera. Bagaragara ko urujya n'uruza rwagabanutse.
Abaturage kandi bagaragaza ko nubwo bemerewe kongera gusurana hagati y'ibihugu byombi bagifite ikibazo cy'uko batarabasha guhahirana nk'uko byahoze.
Ubu twarashomereye nta kintu turiho rwose, mudukorera ubuvugizi tukongera guhahirana nk'ibisanzwe. Kuno ku mupaka biteye muri no minsi ni ukuvuga ngo nta bicuruzwa bigomba kuva i Burundi bizinaha mu Rwanda. Twe abaturage tugire ubwisanzure bwo kuba twajyayo
muyindi mirenge yegeranye n'umupaka w'u Burundi ko abaturage babwijwe rya Amerika ko bataramenya niba n'imipaka yarafunguwe
nta ku Burundi nta bajyayo magingo aya nta buduhahirana ufunga imipaka nta nubwo tuzi ko nta bayifunguye mbere twayagenderanaga nta kibazo cyari gihari ariko imipaka ifungiye ntabwo tukigunda kugenda
ntabwo tubibona neza ibyo dushaka ikibura u Burundi ntabwo duharana neza nyine nkuko tubyifuza ahubwo nta nubwo narina nabizi ko imipaka yafungutse ntabwo narimbize
mbanza hagifunze ntabwo mbizi
Burundi bwo ntabwo tunabizi niyo duhahirana niba imipaka yarafungwa ntirafungurwa rero
ntabwo uri gupfa kujyayo n'uruzi urwaruzi ugiye rwagutwara
umupaka w'u Rwanda n'u Burundi uherereye Nemba uri mu karere ka Bugesera umuyobozi w'aka karere Richard Mutabazi yabwira Ijwi rya Amerika kubu ku mupaka wa Nemba hanyuzwe ibicuruzwa bivuye mu Rwanda yaduhaye ingero z'ibyuma byiganjemo za ferabeto bijyanwa mu Burundi inkweto za plastike ndetse n'ibinyobwa by'uruganda rwa Skol uyu muyobozi yavuzeho kugeza ubu ibicuruzwa bituruka mu Burundi aribyo bitaratangira kuza akaba atamenya impamvu yabyo mu tundi turere duhana imbibi n'u Burundi nko mu ntara y'amajyepfo guverineri w'iyo ntara Kayitesi Alice yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'inama zinyuranye bakoranye na bagenzi babo b'i Burundi ubuho ubuhahirane bwatangiye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uri ku Kanyaru mu majyepfo y'u Rwanda
bijyanye n'ubuhahirane rero twe ku ruhande rwacu nk'u Rwanda imipaka irafunguye n'ibicuruzwa biremerewe kugenda ibijyanye n'inzoga za Skol birambuka amasafuriya ibicuruzwa bya surfo bikorwa n'uruganda rwa surfo n'ibindi kuko twimipaka yacu irafunguye nta kibazo ariko ku ruhande rw'abaturanyi ntabwo ibicuruzwa byari byose byari byatangira kwinjira ariko harimo bimwe byinjira harimo imbuto ibitunguru amamesa itabi ndetse n'ubuki
mu nama y'abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba abayobozi b'inteko babwitangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru gishoje kubucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango butarabasha gutungana abayobozi ba yarabasobanura ko kugeza ubu hari ibihugu bitaroroshya urujya n'uruza bw'abaturage babyo kugeza ubu sibyo abaturage b'u Rwanda Uganda na Kenya bagenderana bifashishije irangamuntu igihugu nka Tanzania n'u Burundi kubijyamo aracyakeneye urwandiko rw'inzira bita passport muri rimwe rw'igifaransa asumta akaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho abantu barenga igice cy'abanyororo mu gihugu baba bari mu mbabohero bidakurikije amategeko ishamwe gigenga mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu IDHB Initiative des droits humains au Burundi yakoze amatohoza yerekana ko bamwe muri abo banyororo banengeje igihano bakatiwe Pierre Claver Niyonkuru harabandanya nino nkuru
raporo ya IDHB Initiative pour les droits humains au Burundi rimwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu ivuga ko hari abanyororo bibagiwe Karina Tersekia umushakashatsi ibyo shiramwe IDHB yabwigiye Ijwi rya Amerika kwabo bibagiriwe mu mabohero bagwiriyemo abaharanira agateka kazi na muntu uhamwe nabo yita ko bagere kwako ivyaha vya politike kubera ivyumviro vyabo bitandukanye n'ivyo umugambwe uri ku butegetsi aba baguriyemo abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe na leta nka SNL n'igindi hamwe nabagiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo ca gatatu canya kwigendera president Peter Nkurunziza
Nous les appelons prisonniers oubliés parce que personne ne
sont Atete bita abibagiwe kuko atanumwe akibitayeho iyumvira name ko baba baraburanye bagatsinda imanza akarenga kabiri ariko bakaguma bavundiye mu buroko niho nyango rikabije rya mategeko yamara badafata ingingo yo kubarekura bitwaza igihagararo bafise nko mushikiriza manza abakomeye mu ndongozi mu mugambo uri ku butegetsi canka bo mu rwego rw'iperereza abenshi bagirizwa ibijanye na politiki ke n'umutekano ugushaka guhungabanya inzego z'igihugu n'ibindi bamwe bakamara imyaka n'iyindi bataraburana
ou les affaires peuvent rester pendant plusieurs années
Iryo shyirahamwe rivuga ko ryakoze amatohoza mu mabohero menshi ari mu gihugu rirerekana n'amazina ritanga ko akarorero ko bafunzwe kandi barejejwe inshuro zirenga zibiri na sentare yamara ntibarekugwe akate Burundi irindi shyirahamwe rikunze kugira amatohoza mu mabohero rivuga ko abafungiwe ubusa barenga igice cy'abanyororo bose bari mu gihugu Ibi biremezwa na Jeremie Rukuki umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi yarekuwe mu mwaka w'2021 inyuma y'imyaka 4 yaramaze afunzwe yari yakatiwe igihano cha mbere gihawe abakora ako kazi cyo gufungwa imyaka 32 mu nyuma kiragabanuka gushika ku mwaka umwe kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Rukuki aribuka ko ibiri muri iyo raporo yavyiboneye ko ibindi akabibona no kubo bari bafungiwe hamwe
iyo uharanira gataya kazi na muntu ashikanywe mu ibohero arabuzwa kwivuza baramuburagiza aha ajyama baramwiba baramuhohotera bakaburizamwo imanza yuko zitera imbere iyo bambikunze naho bakamucira urubanza bamucira umunyororo uremereye
umwe mu bacamanza amaze imyaka 12 akorera mu gisata c'ubutungane mu Burundi yabwiye IDHB muri raporo yayo ko kenshi abacamanza batamikwa ingingo bafatira abafungiwe ivyaha bimwe bimwe byitirirwa kugwanya leta umugwe igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu nawe nyene uremeza ko amabohero yarengewe kandi agwiriyemo abafungiwe ubusa 60 vinye Muraba ahamagarira leta n'inzego zitandukanye kwikubita agashi ni mu kiganiro cyihariye kuri mikro y'ijwi rya Amerika
mu bisanzwe uko byari bizwi nuko umuntu wese ari muri izo nzego zitandukanye z'ubutungane cyanke z'inyamira mabi yomenya ko atokwihutira gufunga ahubwo bobanza kuraba uburyo bwoshoboka ko bakurikirana abantu ubidegenza
amabohero 11 ari mu gihugu arimo abafungwa barenga 11,000 kandi afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,200 gusa ibohero rya Mpemba riri Bujumbura ryonyene rimwe abarenga 4,300 abarenga kure ababwirizwa gufungwa mu gihugu cyose twagerageje kurondera ico ubushikiranganje bw'ubutungane bo bivuga ko ariko umuvugizi wa Sentare ntayinyuzwa ari nawe avugira urwego rw'amaparike Anyasi Bangiricenge ntiyashimye kuvugira kuri mikro zacu n'ubutumwa twamurungikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenye bwa WhatsApp naco yabuvuze ko ico bikoze umukuru w'igihugu aheruka gutangaza ko hagiye kujaho uburyo bwo gusuzuma abafungiwe ubusa bose kugira ngo barekugwe Karina Tertsekiano umushakashatsi wa IDHB nawe nyene yatwiganiye ko imbere yuko basohora iyo raporo babanje kwiha ugwego rw'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje bw'ubutungane ariko ko izo nzego zose zitashimye kugira ico zishikirije kubiri muri ico cegeranyo Pierre Clavier ni inkuru kubwijwe rya America
ejo ki America tubandanirize kugakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Aya mambo teje muhumuro na yatugize ahantu.
Eh, ibaze nk'ubuna nihutiye kuja konsa umwana, none ni natebana gatonya. Nsanga yarize yasaraye.
Iya muteje ko yakawaida yi. Eh, aba tu taxi bana shimama, una kule pembeni kwa taxi kuna yale. Eh, madame ngwani angalie ngwani pite kwako nione, nipatie minute kwa
sababu. Unyaruka aliko shofu.
Mina kwa mbisho kwerifu natoka mtaksi yangu.
Ngo kwe. Kwa
habayi. Madame, mina kwa ambia vitu minakuwa mbaya. Kuku barieri ya magendo kule. Na batu biko baneshimamia banakia kukamata wee.
Jewe, bando ndira kuyiki. Jewe banafata kuweriki.
Asemi kwa nangalia batu wenye mibu wanafanana barusangi. Kama unapenda maishako mama wende.
Oya, hey. Shofi, mfasha. Mfasha, shaku inyegeza, mfasha. Haku tusubiri nyuma, shofi.
Hapana madama, hapana hapana kabisa. Wewe wende tu kabisa mimi napasha endelesha njia yangu kabisa. Hivi hauko unasikia nini? Mama toka mvuatiri yangu bandu.
Fasha shofi. Usoki kandi njagwa mu mitego y'abantu. Eh bashobora nokunyiza. Basugurura kapo ni nyegezemo.
Eh bana mama, mimi nakwambia mimi siko rusangi, siko wakwenu kabisa. Eh? Mimi sitaki nikie kufa juu yako mama. Wende.
Hey, wawe ni mubiki. Uraje hey. Sure mama toka kwa basi. Ntabwo rewe ndi kubwira.
Monsieur, vraiment mie niko mtoto wa Bugo, u mama hapa njo wa Rusangi.
Ibyo sabira ndeba yewe.
Nije ni ndani kuba DJ.
Nini basi niko sangu? Haiko ko sangu kabisa.
Anison.
Madame, depuis ça nilaza kuambia sema uendo jificho kusikia. Monsieur, utaza bakia naye komsa. Utaiwa tu.
Kumva shove itonde, na urumunya bwo kazi bivuza ko na urumunya mahanga hano. Urabyumva neza?
Unasema?
Tura gukora nkibyo tugomba gukora no muguru twaye.
Banduku, monsieur, angeniangalia bie msura unaona eh? Mimi sina kabisa sura ya Barusangi banduku.
Urafaza mwenjenda besha? Ukomokina haka wawe? Are, mngefe has. Vuba, murijame has. Mwubi kende vuba.
Alo, bagira banyeche tukiru kunhabare kuli bariere.
Uri mwiki, merezo wa telefone harifomu. Ndefuza ngumerezani. Hasoni, ninde mrikufugani.
Banduku, madamu, nafani ni sasa.
Ndakuba za kukutansubi za ninde mrikufugani. Kuhama gayeni.
Utatuma wanatuwa sana, wanafani ni.
Woi, nishoka. Yuko ni meru kwa yu mugara wanjui kuye hei.
Mugara
wanjui? Yu mugara wanjui tunzeguti.
Ubuze mugara wanjui?
Wewa ikuye hei. Mugara wanjui muzeguti wa. Urasa kutuhiga.
Mushingana, umvirizi ndagu siguri. Umba, sokuru wanjui ya buki muhumu. Nukuri, ya miaka nyene yogu huunga ya hungi irusangi. Hanyi majere ero narima zinyaka mwishi ndonde mjango wanjui muhumu. None tuwa rituza nanye, nui mshoferi ni mgene wachu. Inawe ya kuri yivugo. Tuwa rituje kuraba, abi wachu nyene bi muhumu. Nukuri.
Uvuga nibyo ra?
Simbeshe ndakurahi.
Munzu ushatse kuva ko turi umuryango umwe nge nawe.
Urumva umugore wawe nimba ari mwene wacu urumva nawe ucubyumva nyene.
Ye data we. Ibi ntenge gukora koko mwoka byaramwe nibimenyekana birafatwa gute koko. Madame Babarape.
Kweli vraiment kujije batwa seme juu ya masura gisiba nafanana mina kwambira iko.
Oya wowe cheche kahunga. Nuwaruje kumutanga usenenge kwihekura. Eh?
Vraiment unajua mtakisha sikia boga boga ndiro kwashani kamasa.
Yo. Nashatse mu ryango mwiza rwose. Mama. Ndumva nkozwe ni sorry pe. Bikicimwaro. Ibintu rwose ni somo kuri njye we nabari abagenzi banje rwose. Niko basha. Umva aya bafute dukuye kuyereka rwose. Igiye cyarageze ko tuva mu mugome nk'ubu ngubu. Umva mwijyahe no mabwira abanyicuri gikomeye kabisa. Sha. Numva hari mipaka itandukanye turere dukomokamo. Ari kuko biri kose dufitanye amasano ya hafi cyangwa ya kure. Mbese sha ni mu muryango umwe pe. Basha. Umva ni muza dutaye tuva muri ibi bintu. Nabari abantu twetwa fashe umva ni mu mara kure batahe umva ndagira taje bagita ngari bintu nakoze ko rota ni ndamutsabye yarwo ibi bintu kwa 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 kadi bi
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhara saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio voix d'amérique.
Akawe nunga duche tuwa turabangira makuru n'ibiganiro tuka tubafitiye muri kano kanya. Dushimire mwebwe mwese mwariko umuradute gabiri kuri mikro mari kumwe na Diane ninahazwe nabategure nongera ndabashikiriza no makuru yakoze Nadia Taha yari mu buhinga bw'ivyuma. Twemi ku izina ry'abagenzi bacu tubike abantu bitwifuriza kubandanya muranirwa mu byo birimo byose na huta
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugutera
igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
kunzi bijwi rya Amerika. Umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bunga bunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Umwigikomeje cy'amakomani